Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'umugoroba mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu ni saa moya n'igice i Kigali n'i Bujumbura, kuri uyu wa gatanu, itariki ya 27, ukwezi kwa kabiri, 2015. Mwese turabashuhuje kandi tubahaye ikaze kuri radio yanyu. Muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Frederic Nkunikije.
Hategekanijwe kandi yuko Leta y'u Burundi ishobora gufata ingingo zo guhagarika ayo masezerano mu gihe iryo shyirahamwe yorenga kubiri muri izo ngingo zibiri.
Ubwo ni umuvugizi wa Leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba, ni umusogongero w'amakuru yo mu karere k'Ibiyaga Bigari. Amakuru tuza kubagezaho mu kanya gato nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino tuyahere ilahe mu Buholandi, aho urugereko rw'ubujurire rw'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC narwo rwagize umwere Burundu umunyekongo Mathieu Ngudjolo. Hari hashize imyaka ibiri abacamanza bibanze nabo bamuhanaguyeho ibyaha. Mathieu Ngudjolo w'imyaka 44 y'amavuko yaregwaga ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umushinjacyaha yemezaga ko inyeshyamba z'umutwe yayoboraga witwaga Front des Nationalistes et Intégrationnistes zashakaga kumaraho Burundu abaturage bose bahitwa Bogoro mu karere ka Ituri, ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2003. Ngudjolo yari yaratawe muri yombi mu 2008.
Ibiganiro hagati y'abatetsi baserukira Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abatetsi baserukira igihugu cya Cuba byatanguye uyu munsi ku wa gatanu i Washington. Ivyo biganiro bifise umugambi wo kurabira hamwe ukuntu migendanire hagati y'ivyo bihugu yosubira gutangura inyuma y'imyaka irenga 50 vyarahagaze. Ivyo biganiro biri umugambi washikirijwe na Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Barack Obama wo guhagarika ibihano vyafatiwe igihugu cya Cuba. Umutetsi yakomeye wo muri Departement ya Leta ya Amerika uyu munsi ku wa gatanu yatangaje ko ivyo biganiro niro bishimikiye cane cane ku mugambi wo kugurura ibiro vya ambasade i Washington hamwe no ku murwa mukuru Havana w'igihugu ca Cuba.
Ba ministri b'ibihugu bya Afrika yo hagati bashinzwe iby'itumanaho bateraniye iyawunde umurwa mukuru wa Cameroon kugira ngo bumvikane ku buryo bwo kuburizamo iyamamaza amatwara rya Boko Haram, ni ukuvuga amategeko n'inzego bikwiye rero kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Inama ya ba ministri ikurikiye iy'impuguke mu birebana n'iterabwoba rinyura kuri internet. Icya mbere ni ugukora ku buryo nta mashusho ya video ya Boko Haram azongera kunyura kuri internet. Ikindi ni ukuburizamo ububasha bwa Boko Haram bwo gushakisha abayoboke bashya ikoresheje imbuga nkoranyambaga nka Facebook cyangwa Twitter.
Inama nshingamateka mu gihugu c'Ubudagi yatoye n'amajwi menshi ingingo yongereza amezi ane kuri programme y'igihugu c'Ubudagi yatanze umutahe wo gufasha igihugu c'Ubugereki cari mu ngorane z'amafaranga. Inama nshingamateka y'igihugu ca Cuba yatoye n'amajwi 542 yashikigikiye iyo ngingo ku majwi 32 yonyene yabatayishigikiye. Umushikiranganje w'igihugu c'Ubudagi ajejwe ubutunzi yavuze ko igihugu c'Ubudagi gikwiye gukora ibishotse byose kugira ngo ibihugu byose by'Uburaya bigume biri hamwe. Yamara yatangaje kandi ko igihugu c'Ubugereki kidakwiye kwama kiriko kiyagabisha ibihugu by'Uburaya. Igihugu c'Ubugereki cahawe ikindi kiringo kibanje kwemera ko kigiye kunagura ukuntu gikoresha umutahe wacu.
Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Umutungo wa Etat Islamique uragenda ugabanuka, niko umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro mu Fransa witwa Groupe d'Action Financière GAFI mu magambo ahinnye ubitangaza. By'umwihariko uwo muryango ugizwe n'ibihugu 36 byo ku migabane yose y'isi ushinzwe gukurikirana ibirebana n'uburyo imitwe y'iterabwoba ibona umutungo yashyize rero icyegeranyo hanze uyu munsi. GAFI ivuga ko Etat Islamique isarura amafaranga cyane cyane mu bice yigaruriye birimo no kwambura amafaranga ku ngufu abaturage n'ibindi bikorwa by'ubujura, ariko ngo idashoboye kwigarurira ubundi butaka kurushaho ntiyazabasha gutubura umutungo wayo. Umuryango GAFI usobanura ko hakenewe ingufu mpuzamahanga kurusha izikoreshwa ubungubu kugira ngo bashobore rero guhanagura uburyo bwose Etat Islamique ibonamo umutungo. Usibye mu rwego rw'imari, Etat Islamique ikomeje no gutsindwa mu mirwano abasirikare b'abakurde bagize umutwe witwa Unité de Protection du Peuple bayirukanye mu mujyi wa Tal Hamis mu majyaruguru ya Syria, nkuko umuvugizi rero w'abakurde yamaze kubibwira mu kanya ijwi rya Amerika. Etat Islamique yari ifite ibirindiro bikomeye cyane aho ngaho muri Tal Hamis.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cyo Bwongereza David Cameron yatangaje kwa zokoresha uburyo bwose ushobotse kugira ngo agwanye intagondwa z'abajihadiste, ariko ntiyashoboye guhakana canke ngo yemeze ubunyagihugu bw'intagondwa z'umuislamiste yitwa Jihadi John.
Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko ararega inyeshyamba zo mu burasirazuba bw'igihugu cye ko zikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yo ku itariki ya 12 y'uku kwezi. Ati nibikomeza gutyo tuzasubiza intwaro ziremereye ku rugamba igihe icyo ari cyo cyose. Ukraine yatangiye gutahura intwaro ziremereye ejo kuwa kane, nk'uko indorerezi z'umuryango OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économique zibyemeza. Umuvugizi w'ingabo za Ukraine avuga ko abasirikare batatu ba leta bishwe n'inyeshyamba muri iyi minsi, abandi barindwi barakomeretse. Ku ruhande rw'inyeshyamba, ikigo ntaramakuru Interfax cyo mu Burusiya kiratangaza ko zizaba zarangije gutahura intwaro zabo ziremereye ku itariki ya kane y'uku kwezi kwa gatatu, ni ukuvuga kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Iyi mwumva ni gahunda radio yacu tuyibagezaho kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu buri munsi mu Rwanda. Ni kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no kuri radio Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com, kuri Facebook kuri adresse yacu ni VOA radio yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu.com.
Amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu Rwanda. Urukiko rukuru rumaze gusoma urubanza rwa Kizito Mihigo na bagenzi be. Rwakatiye Kizito Mihigo igihano cyo gufungwa imyaka 10. Rwamuhamije ibyaha birimo icyo gucura umugambi w'ubwicanyi no gushaka kwica umukuru w'igihugu. Eric Bagiruwubusa araduha ibindi bisobanuro.
Umuhanzi Kizito Mihigo n'umucungamutungo Madame Nyesi Niyibizi bazanywe mu rukiko mu modoka ifunze hose baherekejwe n'indi ya polisi. Abanyamakuru benshi cyane babategereje binjira mu cyumba cy'iburanisha cyari cyakubise cyuzuye. Kizito Mihigo agereka akaguru ku kandi yifata ku itama n'ikiganza cy'ibumoso, ikiburya gifatisha agatabo gato yasomaga kitwa L'Univers. Ariko abanyamakuru bamucicikanishaho imirabyo y'amafoto. Icyaha ku kindi kuri buri umwe, umucamanza avuga ko ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi mu kugera nawe ubutegetsi buriho cyangwa umukuru w'igihugu Paul Kagame binyuze mu ntambara, n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi bwa bamwe mu bategetsi bakuru b'u Rwanda bihamo umuhanzi Kizito Mihigo, umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga n'umudemobe Jean Paul Dukuzumuremyi. Ni ibyaha bikubiye mu biganiro bo bose bagiriye ku mbuga nkoranyambaga na bamwe mu bagize umutwe wa FDLR n'ishyaka rya RNC bidacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Umucamanza avuga ko ibikorwa bakoze bigize ibyo byaha nk'uko ubushinjacyaha bubibakurikiranyeho. Ubushinjacyaha bukaba bwari bwasabiye umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga gufunga ubuzima bwabo bwose igihe ibyaha baregwa byabahama, Dukuzumuremyi agafunga imyaka 50 kuko ngo yakoze isubiracyaha. Mugihanyesi Niyibizi we ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufunga imyaka 25. Umuhanzi Kizito Mihigo akaba yari yaburanye yemera ibyaha asaba imbabazi abanyarwanda n'umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ko atazabisubira. Umucamanza avuga ko Kizito Mihigo yagombye kuba afungwa burundu ahamwe n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi, ariko ngo kuba ataragoye ubutabera bigize impamvu nyoroshya cyaha. Ntiyasubika igifungo nk'uko umuhanzi Kizito Mihigo yari yabyifuje, amuhanisha gufungwa imyaka 10. Umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga we ahanishwa gufungwa imyaka 25. Umudemobe Jean Paul Dukuzumuremyi umucamanza amuhanisha igifungo cy'imyaka 30. Avuga ko akiri n'umusirikare yahamwe n'ibyo byaha byamuhamye bigize isubiracyaha. Umucungamutungo Madame Nyesi Niyibizi we umucamanza ategeka ko arekurwa urubanza rukimara gusomwa. Nta n'umwe mu bunganizi b'urego wagaragaye mu cyumba cy'iburanisha. Umuhanzi Kizito Mihigo yagaragaje isura isa n'iyishimye ugereranije n'uko yari ameze ubushinjacyaha bukimusabira guhera mu buroko. Mu gusa no kutishimira imikirize y'urubanza, umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga yaratangiye kubwira itangazamakuru ko ibyakozwe aragahama munwa abacungagereza baramukumakuma bamwigizayo mu magambo y'igifaransa yabwiye itangazamakuru umucungagereza musunikisha igitugu cyinshi cyane yagize ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître ngenekereje ni yamvugo y'abanyarwanda bagira ati nta joro ridacya ahita yurizwa imodoka yagereza ni mu mapingu baramutwara umuhanzi Kizito Mihigo yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane umwaka ushize wa 2014 yabanje kuburana yunganiwe nyuma za kwirukana bunganiza avuga ko bashobora kumuteza ibibazo byo kuba yaraburanaga yemera ibyaha aregwa bo bakajya impaka n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko ko nta byaha yakoze umunyamakuru Kasiye nta muhanga n'umundemo Mbe Jean Paul Dukuze muremyi baburanye bahakana ibyaha byose baregwa bavuga ko babyemejwe n'ingo yibariho ubushinjacyaha bugafata umuhanzi Kizito Mihigo nk'umutangabuhamya wo kunyomoza iyicarubuzo bagenzi be bagarukagaho umwe ku wundi Kizito Mihigo yamamaye ku bihangano bihimbaza Imana n'ibibumbati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge kuva yatabwa muri yombi ibihangano bye byahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'u Rwanda byabimburiwe na radio y'igihugu azwiho kandi kuba yarakoranaga bya hafi n'abategetsi bakuru b'igihugu Kizito Mihigo na bagenzi be baregwaga ibyaha byo gucura umugambi w'ubugambanyi bwo kugirana nawe ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa Repubulika nta bujurire bwigeze butangazwa Eric Bagira Ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
turaguma mu rukiko rukuru rw'u Rwanda rwasomye n'urundi rubanza urubanza rwa Agnes Ntamabyariro wahoze ari ministri w'ubucamanza muri guverinoma y'abatabazi rwamukatiye igifungo cya burundu y'umwihariko Ntamabyariro aregwa ibyaha bya genocide asumuta kaboyi ni utugezaho inkuru
Ntamabyariro Agnes wigeze kuba ministri w'ubutabera muri leta y'abatabazi yongeye guhabwa igihano cya burundu y'umwihariko nyuma y'uko urukiko rukuru muhamije ibyaha birimo gushishikariza gukora genocide Ntamabyariro yari yasabye urukiko rukuru ko yakurwaho iki cyaha kuko na mugenzi Justine wahoze ari perezida wa PE yakigizweho umwere n'urukiko rwarusha kandi ngo aribwo ibyaha bisa nibye Urukiko rukuru rwatangaje ko Ntamabyariro yagize uruhare rwo gushishikariza gukora genocide cyane cyane mu biganiro yahaye abanyamakuru mu mbwirwaruhame yakoze muri prefecture ya Kibuye ubwo yari kumwe na Perezida Sindikubwabo Theodore urukiko rwavuze ko Perezida Sindikubwabo ndetse na Ntamabyariro ngo bashishikarije abanyakibuye gukomeza gukora genocide abatangabuhamya bumviswe n'urukiko rukuru bavuze ko amagambo ya Ntamabyariro yavugiye ku Kibuye yabateye umwete wo gukomeza ubwicanyi mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye Ntamabyariro avukamo urukiko rwavuze ko nka ministre w'ubutabera atigeze agaragaza gahunda yo guhana bari mu bikorwa byo gukora genocide ndetse ngo nk'umwe mu bari bagize guverinoma y'abatabazi ngo ntigeze agaragaza kwitandukanya na guverinoma yari ishyigikiye ubwicanyi ahubwo ngo akaba umwe mu batangaga intwaro zamaze abatutsi Ntamabyariro yanahamijwe icyaha cyo kwicisha uwahoze ari prefe wa Butare Bwana Habyarimana Jean Baptiste urukiko ruvuga ko Ntamabyariro yatanze ibaruwa ifungura prefe Habyarimana ngo ajye kwitaba inzego ziperereza kuva yagenda ngo nabwo yigeze yongera kugaruka nubwo hari ibyaha Ntamabyariro yagizweho umwere nk'icyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi ndetse n'icyaha cyo kugira uruhare mu rupfu rwa Mutembe Protegene ibindi byaha byahamya nyinshi Ntamabyariro byatumye yongera kubona igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko urubanza rwasomwe Ntamabyariro ndetse n'umwunganizi we batari mu rukiko hari gusaba bamwe mu bo mu muryango wa Ntamabyariro umwe mu bavukana nawe utashatse ko amazina yatangazwa yabwijwe rya Amerika ko atangajwe n'uko hari ibyaha urukiko rwahanaguyeho Ntamabyariro yari yahamijwe mbere ariko nanone ngo akaguma guhabwa igihano cya burundu y'umwihariko nta byinshi yavuze niba umuvandimwe wazajurira kuko yavuze ko ibyo kujurira bifatwaho icyemezo na nyirubwite ariko muri rusange avuga ko yatunguwe n'igihano cyahawe umuvandimwe we Ntamabyariro Agnes yazanywe mu Rwanda mu 1997 avanywe mu gihugu cya Zambia yabanje kuburana avuga ko yazanywe mu buryo bwo kumushimuta ndetse akavuga ko yafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko nyuma aza no kuzamura ikirego avuga ko urubanza rwe rwatinze ariko izo nzitizi zose inkiko yaciyemo zagiye zanzura ko nta shingiro zifite ubakaba amaze imyaka igera kuri 18 afunze nubwo atari mu rukiko cyangwa umwunganira ngo batangaze niba bazajurira Ntamabyariro aracyafite amahirwe ya nyuma yo kwitabaza urukiko rw'ikirenga Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Leta y Burundi isabwa gushiraho ikigo kijejwe gufasha kuraba inyungu za leta imbere yuko igurisha kibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Faustin Ndikumana arongoye Parsem abisavye inyuma yaho inama shikanganje ifata ingingo yo kugurisha ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Tabita Mukamusoni yakurikiranye ico kiganiro.
Inyuma y'imyaka ibiri isoko nkuru ya Bujumbura ihiye ico kibanza gushika ubu nta kintu kirajamwo. Inama shikiranganje y'u Burundi yahisemo kugurisha ico kibanza n'abashinwa bazogikoreramwo imyaka 50 bagashobora no kwiyongeza. Iyo ngingo yarateye amakenga abatari bake hano mu gihugu cy'u Burundi harimo n'ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta. Urongo iryo shirahamwe yashikirije ko kugurisha ico kibanza iyo myaka yose ari ugushaka kunyonyeza amatungo ya leta ku bategetsi b'u Burundi. Filipo Nzobonariba avugira leta y'u Burundi amenyesha ko atabushobozi leta ifise kugira itunganye ico kibanza kugiha abikorera utwabo babishoboye.
Kuva habaye isanganya ry'umucanwa isoko nkuru ya Bujumbura igasha, baba bene gihugu abadandaza canke abategetsi banyuranye bose bipfuza yuko iyo soko yosanurwa ahago no gutunganywa gushasha kuvya kijambere bikajamo. Ariko rero leta ikabata buryo ishobora kuronka yonyene mu kiringo ca hasi, ari naco gituma bikenewe yuko yo kwikora kubikorera ivyabo babishoboye kandi bikagirwa vyihuta hiheje nyene ico kibanza gisigaye kimeze.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi avuga ko hari ishirahamwe ryo mu gihugu cy'Ubushinwa ryasabye ico kibanza.
Ishirahamwe ryo mu gihugu cy'Ubushinwa ryitwa Sino African Trading and Investment Initiative niryo ryasabye icese ico kibanza kugira ngo rihubake ihoteli y'akarorero n'amamangazini ya kijambere. Iryo shirahamwe rikaba ryiyemeje kuzoba ryashikirije ubutegetsi bw'u Burundi inzandiko n'ibicapo by'inyubako zizohubaka ku kiringo kitarenza amezi atatu hatewe igikumu kuri ayo masezerano, hamwe no kuzoba ryahejeje kubaka iryo soko nizo zindi nyubakwa mu kiringo kitarenza imyaka 5 uhereye aho rizoba ryaronkerejwe uburenganzira bwo gutangura ibikorwa.
Bakaba bagemereye imyaka 50 ishobora kongegwa mu gihe iryo shirahamwe ryokora neza.
Hatekarijwe kandi yuko leta y'u Burundi ishobora gufata ingingo zo guhagarika ayo masezerano mu gihe iryo shirahamwe ryorenga kubiri muri izo ngingo zibiri. Ayo masezerano ategekanya kandi yuko shirahamwe rizoba rijeje gutunganya iryo soko rizoza rirariha ibice 8 kwijana kuyo rizoba ryungutse. Ayo masezerano zomara ikiringo cy'imyaka 50 kijanye nuko aricyo gikwiye kugira ngo ryo shirahamwe rizoba ryisubije amahera ryashize mu mutahe wo kubaka izo nyubakwa. Icyo kiringo kikazoshobora kongerezwa mu gihe leta izoba yashimye ingene amasezerano yakurikijwe. Isanze bidashoboka ko bongera icyo kiringo inyubakwa zikazoca zegukira leta y'u Burundi.
Fosenzi Kumana arongoye ishirahamwe Parsem gishinze gufasha Abarundi guhindura ingendo avuga ko intumbero ya leta ari nziza yiweje mu masezerano, ariko ngo leta yari kwe gushyiraho ikigo kizofasha mu ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano icyo yise Centre d'Orientation Stratégique mu Gifaransa.
Ubundi ibigo byo biteguwe neza byo nk'u Burundi byo bari byiza kandi byo shobora kugira akamaro igihugu cy'u Burundi, kuko ibyumvikana ingene dushobora kumara isoro nk'iyo yahiye n'ibirimo byanonekewe n'ingene abako ari ibyo kugira amagara mabi ugasanga kubikuraho nyine kubyoza biri kubera gorana. Ndasaba rero ko leta ibintu nk'ivyo ahubwo je nje ndayisaba nuko ishyiraho ikigo nokita centre d'orientation stratégique ku bintu kabeni iyo bigira bibe n'abiga bagafasha no kugishyira muri vision mu ntumbero abantu bareke kumenywa n'abantu bisoboye bagiye kugira akantu bice bitera amakenga, kuko urabona ucumengwa abantu bacizeye leta kubera ibintu bimwe bikora idaciye mu muco. Iyo santi irakwiye kujaho ikigo n'ahandi birahari ho mu Rwanda cyitwa Rwanda Development Board.
Fose Ndikumana aranasigura icyo kigo akamaro kacyo n'uruhara cyo bagifise mu masezerano mwe nayo.
Ibyo bigo bihari bya nakarikira biga project na marosetere bishobora kuharunga guka n'inyungu n'ijya plan rero na market cyo kwikana nyine kizo bagise no kubikurikirana yuko gisora gusuko nyine na gesture yacu cyo mu muco n'amahera kivuyemo njye twa turasaba ibigo nk'abindi bishobora kwikwika. Nk'ibyo bigwiyo bihari n'abantu baza gukora ibyo bintu tugeza kumenya kahise kabo abari bo ntibaje kubesha saba escro kugira no mategeko rayo bari kuba rubaka ibyo bintu ariko barabishobora bakoze ibindi be n'ivyo hehe, kuko iyo ugiye gusohoka uragahubuga kenye nkaka utusanga ari ngwana bashaka gucamwa bakamuhenda.
I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Iri ni ijwi rya Amerika. Noneho tujye i Paris mu Bufaransa. Uyu munsi habera inama mpuzamahanga ya UNESCO. UNESCO ni rya shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi umuco rikorera rero i Paris mu Faransa. Iyo nama yarebaga ibirebana n'ikoranabuhanga mu rubyiruko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yayivugiyemo ijambo. Mu gihe hanze y'ingoro ya UNESCO hari imyigaragambyo y'Abanyarwanda batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda bafatanije n'Abanyekongo. Umunyamakuru wacu Lucia Umukundwa yarahari, niyo akivayo avuganye na Etienne Karekezi uko byari byifashe.
Muri make mu bigaragambya byagaragaraga ko batashimishijwe nuko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe umuco byatumiye Perezida Paul Kagame, mu gihe bagaragazaga yuko umuryango w'abibumbye hari amanama yagiye akorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zagiye zigaragaza ko mu Rwanda batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse bagarukaga cyane no kuba u Rwanda rwaragize uruhare mu ntambara ya Congo. Bavuga ko nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco ritarikwiye gutumira Perezida w'u Rwanda ngo aze hano mu Bufaransa. Urwo ruzinduko rwe nk'uko byari byadutangarijwe n'ambasaderi w'u Rwanda hano i Paris, ngo rwagombaga kumara akanya gato gusa, ntabwo tugeze tubonana n'abaje bari kumwe na Perezida Paul Kagame cyangwa se n'abari bari mu nama mu imbere muri UNESCO.
Abigaragambya se hari icyo basabaga umuryango w'abibumbye cyangwa se UNESCO? Bari bafite ibyapa byanditseho ibintu?
Ibyapa bari bafite byari biriho amagambo akarishye cyane, ndetse anasaba igihugu cy'Ubufaransa kuba cyafata umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Andi makuru twasubiye kumenya ni uko abayobozi b'igihugu cy'Ubufaransa batigeze bakira Perezida Paul Kagame, ariko yanaje no mu gihe umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa atarari mu gihugu. Gusa ambasade y'u Rwanda hano mu Faransa itangaza ko uruzinduko rwo rutari rugamije guhura n'abayobozi b'Ubufaransa, ahubwo ko byari mu rwego rw'ubutumire bwa UNESCO gusa ko yagombaga guhita anagenda.
Abo bigaragambya uvuze ko ari Abanyarwanda batavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'Abanyekongo bari bafite uburenganzira, uruhushya rw'inzego zishinzwe umutekano?
Uburenganzira bw'inzego zishinzwe umutekano, kuko ubwo twageraga no kuri UNESCO abapolisi bari bahagaze nibo baturangiye aho bari babahaye uburenganzira bwo kwigaragambiriza, kuko bakekaga ko hashobora no kuza abandi bantu bashyigikiye n'abashyigikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame baba mu bihugu by'u Burayi, nabo bari babateganyirije haho, ariko hatandukanye n'aho abigaragambyaga bamurwanya bari bari. Gusa ubwo twageraga aho batubwiye ko bateganyirije abari bashyigikiye Perezida Paul Kagame, twasanze bari bamaze kuhava.
Nta na umwe washije kuvugana ku mpande zombi muri abo bigaragambya?
Mu bo twashoboye guterefona bari bamaze kuhava batubwiye ko bari baje kumushyigikira, kuko bari banifuza yuko ngo yakomeza kuyobora u Rwanda. Mu by'ukuri bari baje bagamije kumushyigikira nk'uko mu buryo butandukanye n'ubwo abarwanya ubutegetsi bw'igihugu babibona, kuko bo bavuga ko batanishimiye yuko umukuru w'igihugu yakongera agafata manda ya gatatu mu buryo budakurikije itegeko nshinga ririho kuri ubu. No muri urwo rwego mu bo twavuganye cyane cyane abateganya kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika kuri manda itaha, bavugaga yuko batifuza ko itegeko nshinga rihindurwa nk'uko ngo mu Rwanda baba barimo barabitegura mu migambi imbere y'igihugu.
None se Rusia Umukundwa, ubu tuvuga na Perezida Paul Kagame aracyageza ijambo ku nteko ya UNESCO, ese abigaragambya bo barakigaragambya cyangwa batashye?
Imyigaragambyo yarangiye mu masaha 9 ku isaha y'i Paris. Ubwo twahavaga bari bamaze bose kuhava, baba ari abashyigikiye Perezida Paul Kagame, baba ari n'abamurwanya. Twanabonye n'imodoka zisa naho zari ziherekeje umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ubwo twanyuraga imbere ya UNESCO.
Urakoze Lucy. Muri aka kanya nyine umugenzi wacu Oriana Itangishaka avuye ku biro vya Amerika biri ahi Washington Wilson Center ahabereye inama ikomeye cyane rwose yerekeye Burundi. Inama yariko ihweza ukuntu amatora ariko arategurwa mu Burundi. Mu bantu bashikirije amajambo harimo ambasaderi w'u Burundi, eka harimo n'umukuru w'ishyirahamwe ry'amenyeshamakuru mu Burundi. Oriana, ukivariya urashaka kutubwira amajambo make ukuntu byagenze?
Urakoze cyane Frederic Nkundikije. Iyi nama yari ikomeye cyane, yari yihweza hanini ikiriko kirakogwa ku rwego rwa Leta y'u Burundi kugira ngo ico bashire imbere cyane cyane kugira ngo bitegurire amatora agizwe n'amahoro, amatora yimira mubayitavye David Gilmore mu mubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga yaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika nkuko bivuze ambassadeur w'u Burundi hani Washington nawe nyene yaserukiye u Burundi ahanini icagarutse muri inama David Gilmore w'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga yagarutse cyane cyane ku vyerekeye amasezerano ya Arusha nuko ategerezwa kubahirizwa nuko leta zenze umwe za Amerika ihagaze nuko boyubahiriza bakafata bakabifata nk'ama
ibyo nibyo abanyamerika bavuga mu bisanzwe none bo batomoye neza bakavuga ku vyerekeye ikiringo cha kabiri cyangwa cha gatatu babi bahagaze he
uravye neza wihoje neza byo David Gilmore ambassador David Gilmore yabandanje kugarura nuko amasezerano ya Arusha avuga ko ari biringo bibiri nubwo ari kiringo cha mbere icatowe n'abashinga mateke cha kabiri kigatogwa n'abanyagihugu bavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika ahihagaze nuko ibiringo bibiri byari bikwiye kugira ngo habe inkingi za demokarasi zibandanye zubahirizwa i Burundi
ariko hariho nabaca bavuga ko hariho izindi ngingo zo mwibwiriza shingiro ibwiriza shingiro waryo ikomeye iryo bwiriza shingiro rikavuga ko mu kuri igihugu ashobora kwitoza rimwe akongerwa yindi myaka 5 mugabo akaba yatowe n'abanyagihugu bose abashigikiye inkuru nziza president inkuru nziza bavuga ko uko
atari ko byagenze yego ni naco kintu ambassadeur Ernest yabandanyije kugarura mu nyishu ziwe ambassadeur w'u Burundi hani Washington yagarutse kuri cuke bazavuga yuko umukuru w'igihugu mu bisanzwe ibwirizwa shingiro ririho muri aka kanya ariryo bategerezwa gukurikiza batagomba kusubira kugaruka mu masezerano ya Arusha ariko yuko amakungu yofasha u Burundi kubahiriza ibwirizwa shingiro rihari muri aka kanya kandi yuko president abifitiye uburenganzira mu bwirizwa shingiro rihari muri aka kanya
hari kintu cyavuzwe ku byerekeye imyerekano ikomeye cyane ngo yabaye mu Burundi mu ndwi iheze
ego David Gilmore ya kigarutse ko avuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika zifite amakenga menshi y'ikumyerekano ibandanyiba ubwicanyi bwabaye mu cibitoke naho nyene bagasaba yuko amatohoza akogwa na leta y'u Burundi ariko yuko bazokora uko bashoboye kose kubandanya gufasha amatora akagenda neza baravuze yuko batanze imfashanyo ya miliyoni 13 kugira ngo bafashe mu kugira ngo amatora agende neza mu mahoro kandi yimira
hari ngingo zirashe bo babashikirije inyuma yaho iyo nama irangiriye
nta ngingo zatanzwe bavuze gusa aho ha Amerika ihagaze kuri ico kibazo bamwe amashirahamwe amwe yashikirije aho ico biyumvira nico bazofasha mu matora
urakoze cyane Oyan Nshuti mwese mkunda radio ijwi rya Amerika biganiro twateguriye umunsi bigaruka ingaha tuboneho kandi yakanya ko gushimira engineer yadufashe mu bwinga bw'ivyuma ariko imbere yaho reka tubanze tubabwire incamake y'amakuru twashikije Thomas
yeah urukiko rwa lahe ruriya mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho wa ICC urugereko rwarwo rw'ubujurire rumaze kugira umwere burundu umunyekongo Mathieu Ngujolo afite imyaka 44 y'amavuko bavugaga ko umushinjacyaha yavugaga ko yayoboye umutwe w'inyeshyamba witwaga Front des Nationalistes Integrationistes zashakaga kumaraho Burundi abaturage bose bahitwa Bogoro mu karere ka Ituri mu mwaka w'ibihumbi 2003 ubwo rero urugereko rwa mugize umwere Burundi ni ukuvuga ko agomba kurekurwa
twavuze kandi ku biganiro hagati y'abategetsi baserukira leta z'umwe za Amerika hamwe n'abategetsi baserukira igihugu cya Cuba byatanguye uyu munsi ku wa gatanu i Washington DC Nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika bigana twategura umunsi bigaruka ingaha tuboneye kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu hiya bw'izuma hamwe na Fatuma Limasi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije
na Thomas Kamilindi na Oriane itangishaka na Oriane rero ushobora gusezera
cyane mwakoze namwe
murakoze cyane na hejo saa 11 n'igice saa 12 n'igice nkuko bisanzwe mugira amahoro y'Imana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.